mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri mikro, muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas irabandanya kwiha inkumbi. Iyo ngwano iriko irahungabanya umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi na kuri yaho. Hari amakenga ko iyo ntambara ishobora gukwiragira muri ako karere. Igihugu ca Iran caragabishije ko kidashobora kubandanya kireza amaboko hamwe Israel tohagarika ibitero ibandanya gukora mu ntara ya Gaza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Iran, Hossein Amir Abdollahian, ku munsi w'Imana urangiye yatangaje ko Israel idahagaritse idatevye ivyo yise ivyaha vy'agahomira abantu niho nyabwoko iriko ikora mu ntara ya Gaza. Ko ibintu ivyaje byose bishobora gushika umwanya wari wo wose. Yatangaje kandi ko bishobora gutuma haba inkurikizi zikomeye cyane mu karere kose ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Ni mu gihe ejo ku Imana habaye inama y'ibihugu vy'abarabu i Cairo mu Misiri, yiyamirije ibitero Israel ibandanya gukora mu ntara ya Gaza. Ntacumvikanywe ko kiboneka mu ntumbero yo guhagarika intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Nyuma y'indwi zibiri intambara yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mpande zombi zitana mu mitwe, ikageramira abanyagihugu imiliyoni 2,300,000 baba mu ntara ya Gaza yadutse. N'izihe ngaruka intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas ishobora kugira ku vyerekeye umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi no ku banyagihugu baba muri ako karere? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Fred Ngoga Gateretse, umuhanuzi wa komiseri w'urwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ujejwe amahoro n'umutekano, ari yagitse abiba ku mugwa mukuru wa Ethiopia. Twatumiye kandi Rumumba Ildefonse, umumenyesha butumwa, akongera akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki ari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije. Bugihe iyi ntambara ibandanya kwiha inkumbi hagati ya Israel na Hamas, iyi ntambara ni intambara imaze igihe. Ibibazo hagati ya Israel n'abanyapalestina ni ibibazo vyatangwe hazigihe kirekire kuva Israel ishingwa mu mwaka w'igihumbi 1948. Ivyerekeye iyo ntambara ni kuki itigera irangira iguma ibandanya? Ntangurire kuri ambasaderi Fred Ngoga.
Murakoze kudutumira no kuduha ijambo. Nibaza yuko iyi ntambara igituma imaze igihe kirekire cyane gose ni kumvo muvuga nka zibiri. Iya mbere ni imvo iva ko udashaka ibihugu bikomakomeye kugira ngo iki kibazo gitoregwe inyishu. Ni ikibazo kimaze imyaka mirongo indwi irenga, kandi abantu birirwa barasemerera bavuga bati hakeneye ko haba ibihugu bibiri bibana kandi bikabana mu mahoro. Mugabo byaba bigorana kugira ngo babitorere inyishu. Harabuze kudashaka ibihugu bikomakomeye kugira ngo bishobore kuremera, niko navuga igihugu cya Israel no kuremera nabo muri Palestine kugira ngo bashobore kumvikana. Ikindi kigira kabiri ibibazo yuko gihambaye nuko abantu benshi bakunda kutabishyira ko ingufu cyane, mugabo ubiraje no ku isi hose nyine bimeze. Ni ikintu cyerekeye idini. Iyo hagiye mu idini mu bibazo ibintu biragorana kandi bigakomera. Rero urumva ni ibintu bigoye cyane rwose. Hanyuma rero ikindi kigira gatatu navuga yuko ari akarenganyo kahabaye mwese kumumenga ararenganye ugacusanga rero ntibyoroshe ko abantu bumvikana. Mugabo navuga yuko baragerageje cyane rwose, harabaye n'ibyo bumvikanye. Mugabo ubu hakihaza leta rero navuga yuko ari leta goye cyane rwose muri Israel, igatuma rero bigorana. Hanyuma ni ukuvugisha n'ukuri no muri Palestine harabaye guca gucanamwo hariho ico gihe fata irongowe na Abu Mazen ariwe Muhammad Abbas hanyuma havuka za Hamas zirabiyonkora ko kandi nazo nyene zitorosha ibiganiro sinovuga yuko hariho ibintu byinshi byatumye ibintu bidatora umutwe.
Murakoze nawe Lumumba Ildefonse muvyo ariko aravuga gateretse yavuze ko harimo ibintu byinshi nk'ivyerekeye idini ivyerekeye kahise politike ivyerekeye ubwoko muri ako karere kubijanye n'idini nk'abari ko ratwumviriza wowe wasigurira gatoyi igituma iryo dini rifite uruhara rukomeye muri iyo ntambara hagati ya Israel n'abanyapalestina.
Iby'idini bamwe urazi ko abanyapalestina benshi biganjijwemo cyane idini rya Islam hanyuma abanyisraeli nabo benshi bari mu idini ry'igiheburayo ariko hariho n'ayandi madini mato mato ahari. Ariko turetse icyo kibazo cy'amadini bien sûr usanga batabona ibintu cyo kimwe ariko ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'ubutaka. Abanyepalestini bavuga ko ari bo banyene hajya ahantu, abanyisraeli nabo bakavuga ko hajya ahantu bahahawe n'Imana imbere y'uko bangara. Ariko tugiye kuraba ikibazo nyamukuru ni bande banyene kariya karere ka Israeli na Palestine. Kariya karere katanguye kubamwo abo bita bakanane abanyekanani hanyuma Imana yemerera kariya karere urubyaro rwa Aburahamu. Urubyaro rwa Aburahamu rurategura hegukira ariko nabo barigera barangazwa ku mbo zo kutubaha Imana. Imana irareka ko abaroma n'abandi babatera bakabangaza. Abanyepalestine barasuba barahagaruka aribo bakomoka ku nuzenya benshi bavuga ko aribo bakomoka kuri bari abanyekanani ba kera. Hanyuma bamaze kugaruka abanyisraeli niho basubiye kugaruka mu 1948. Rero hari ikibazo ni abanyepalestine bavuga ngo aha hano ni wacu, abanyisraeli bakavuga ati ni wacu kuko twahawe n'Imana. Icyo nicyo kibazo gihari rero.
Pasteur Fred Ngoga gateretse aravuze afatiye ku byerekeye idini ko izo mpande zibiri zihanganye muri kajya karere zihiyitirira nkuko bari kuri babivuga kavuga ko muri iyo ntambara impande ziteraho zidadaza abari hagati na hagati bo kumvikanye impande zo fashije kumvikana atari zubu nkuko bari kuri babivuga ku bayoboye Israel cyangwa mu gwe Hamas witwa ko ari wo uri muri iyo ntambara ikomeye ku ruhande rw'abanyapalestina. Mu gihe izo mpande ziguma zidadaza atakumvikana kuri hagati iyo ntambara ubona izotahira
murakoze cyane gute ku mijambo niwaza yuko kiyose iraraje makenga n'iyi ntambara nkuno bankarorero tugwe nka Afrika nkatwe nka Afrika hariho ingaruka mu bya politiki n'ukuvuga yuko nk'uburabye nko ku mugabane wa Afrika si bose babyumva cyo kimwe ku cyo twaduca Israel ariho bamwe bashigikiye leta ya Israel abandi bagashigikiye leta ya Palestine bumva rero bashobora no kuducanishamo ku mugabane wa Afrika. Ikindi gira kabiri ni kugerekeye umutekano. Umutekano urashobora no guhungabana muri Afrika nagenda bibutse yuko Afrika bugifatanye n'ibihugu byo muri kajya karere hanyuma kandi abantu bakabona yuko hariho idini imwe iriko yatotezwa kandi ugasanga bigize n'ingaruka by'umutekano bibi cyane rwose muri Afrika. Ahantu babwira yuko ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Afrika byamaze no gufata n'ingamba zo kugira ngo zishobore gukingira ingaruka mbi z'umutekano zaba ziba umva n'ikintu gikomakomeye. Ikigira gatatu nacyo ni kubyerekeye ubutunzi nari rya Afurika ariko yari imaze iminsi ifite ingorane zerekeye ibibazo by'igitoro. Urabye nko mu bihugu byinshi bya Afurika ibitoro byaraduze amaleta akishyiramo amafaranga yo kugira ngo agabanye ibiciro. Ubu rero byari byatewe n'intambara ya Ukraine, ubu rero hagiyemo n'ibihinye byo muri kajya karere. Urabona yuko bishobora kubandanya bibara nabi hama ugasanga nabyo birateye n'ibihagarara muri Afurika. Mugabo muri rusange novuga yuko ikintu cya mbere nibaza coba caronekaye ku isi ni ukuntu mu cyongereza bita double standard, gufata impande mu buryo butandukanye badasoneye amategeko mpuzamakungu yerekeye iby'intambara. Urabona n'umunsi baravuga bati kurikiza amategeko y'iby'intambara ngaha hama ariko hageze ku bandi ukamenya ntibibaraba. Urumva rero naza yuko ibyo nabyo nyine bizoteshuka kibi cyane cyane nko mu ishyirahamwe Nations Unies n'ahandi. Urumva rero ni ibibazo bikomakomeye aho tugiye mu bihe hari impande zibiri abazoba bashyigikiye abo muri Israel abazoba bashyigikiye abanyepalestine. Ingaruka ku mugabane wa Afrika cyane cyane
leta zunze ubumwe za Amerika muri iki gihe ziriko zisaba Israel kubangira ku byerekeye ibitero byo ku butaka by'inteko zacu ziriko zitegurira kwinjira muri Gaza. Amerika ikavuga ko Israel yobirabangiriye kugira ngo bashobore kubandanya baganira ku byerekeye kurekura abantu bagizwe imbohe. ivyo mubona Israel ari ibintu izokumviriza ko izotega amatwi America ndabaze Lumumba
buja ibivugwa muri politika ibivugwa n'abapolitisiye sivyo kumbure biba biko birarondegwa abanyisraeli hariho principe bafise ko umunyisraeli umwe yapfuye hategerezwa gupfa igihumbi cy'abamwishe twebwe rero turibaza yuko abanyisraeli bari mu gikorwa cyo kwihora reka mvuge gusa cyo kwihora ariko kandi biranashoboka yuko biriya bitero bya Hamas abasesenguzi benshi baravuga yuko birimo amahinyu Mossad y'abanyisraeli bafise abatasi benshi ahantu hose nta kuntu bijya bitero kumbure bitari kumenyekana ikindi narumvise amakuru yuko ubutasi bwa Egiputa imbere yuko kiya gitero kiba babwiye abanyisraeli ko ari ibitero byimirije kuhaba none byagenze gute kugira ngo babace mu byawe birashoboka nibyo mugabo kenshi na kenshi intambara zikunze kuba habaye imbarutso biranashoboka ko hari ikindi kintu cyoba kiko kirarondegwa muri iyo ntambara ya Israel na Hamas kumbure reka turabe uko bizogenda mugabo jewe sinibaza ko ibyo abanyamerika bariko barasaba Israel izobyubahiriza kuko hariho intumbero bafise kubwo gusambura Hamas cyanye kwigarura uburere bumwe bumwe bari bahaye Palestine hejuru ya bande do Gaza na Cisjordanie.
Murakoze ndi vuguruzwa Fiston ari ku murongo wa telefone watwumva.
Yego ndabumva cyane.
Ututeye kamuri he Fiston?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufise kibazo baza batumire ikimvuro shikiruzo bishikirize?
Yego fite yo nzero fite n'ikibazo. Nashaka kugira mbaze se buriya nka tura duce twa Gaza se buriya Gaza zaguma mu biganza bya Hamas cyangwa se zahita yomekwa kuri Israel kandi cyumviro nge na numva fite ku ruhande rwanje no kuvuga ngo ese iriya ntambara yakwiye kuduhangayikisha nkatwe nk'abanyafurika twakwiye kuyitaho umwanya byakwiye kugenda gute mu gihe natwe muri Afurika dufite ibibazo byinshi nko muri Sudani y'Epfo abantu barimo barapfa ariko isi yanze kubyitaho cyangwa se babirengeje amaso hano hakurya mu baturanyi bacu hari ibibazo byinshi cyane bitandukanye ariko isi ntago ishaka kubitekereza yarebe ukuntu bari abantu b'abatutsi babahohoterwa cyangwa se babimwe uburenganzira bw'icyunzo cyangwa nkibaza nise ubu nkatwe nka Afurika twakwiye cyangwa se abaturage ba Afurika twakwiye gufata umwanya dutekereza kubya Israel na Hamas cyangwa se n'ibindi ese twebwe ijwi ryacu ryarizamuka gute kugira ngo n'ibihugu byacu nimba nka Sudani bari kuyisenya niba Afurika nta kintu bishaka kugira ngo ibimenye ahubwo bakita cyane ku bibazo byo mu mahanga kandi bo rimwe na rimwe afite n'ubushobozi bwo kubyikemurira icyo ni nk'icyunziro cyanjye ariko nkongera nkamibaza ntise urabira bice bizasubira kuri Palestina cyangwa se bizahita byomekwa kuri Israel burundu murakoze
ndabashimiye cyane mu mwishure ambassadeur Fred
murakoze cyane gose nako ndamwumviriza arafite ibibazo byiza cyane kandi bikomeye nagenda mbwiye ibintu bibiri icya mbere ni ukuvuga yuko iriya Hamas niyo iyobora Gaza hama ikibazo abenshi ariko baribaza uno munsi bavuga bati none Israeli niyagenda igasenya Hamas ninde azoca arongora hajya kimutega karere bico bigenda gute hariho ibyo bariko bariyumvira yuko ari ibihugu bibanye by'abarabu yoja hamwe kumburira kazana n'inteko zigaca zija ndahonye zikaja cumira umutekano umwanya Israel izoba yavuyeyo ko Israel ishaka kuja gusenya Hamas nibyo bashaka kuja gukora muri kajya karere mugabo nta wudi nyine abandi bantu ninde nzusha hayobora bizogenda gute hari ibibazo byinshi ikindi kigira kabiri nacyo ni uko mu banyepalestiniya bo muri bo nyene nta matora yahabaye kugira ngo batore inzego zabo nibaze ko azogera aho bagomba kugira amatora kugira ngo abantu bitore indongozi zabo zoraje baserukira ubunye baratwayagurutse bari mu bice byinshi ko ntibumvikana ingene boyobora urwo rugamba rwo kwikukira ikindi nobabwira ni uko uko gutwana muri bo byaragizemo uruhare n'ibihugu bimwe bimwe na Israel abigizemo uruhare nk'uko bamwe bahora babivuga kugira ngo yibaza yuko ishoboye gukomeza Hamas hanyuma bagatuma fata igihugu na Abu Mazen ariwe Muhammad Abbas bagatuma badakomera yibaza yuko ari byo byorohera mugabo mu nyuma barabonye yuko bakiba byari fata hanyuma ikindi nacyo nagira mbere kuri Afrika yego muri Afrika twafite imbaraga nyinshi
kandi nibyo abantu benshi muri Afrika barashabuye kuko urabona ko bapfunga sita hiyo muri Afrika cyo kimwe nko itahe by'abandi umugabo nkatse nk'anya Afrika ntibitubuza kuronka icyo tuvuze kuri bafisi ntibitubuza kuronka icyo tuvuze kwa Afrika kuko tubishaka tabishaka bitubira kwingaruka rero si kubera singorane yuko tuba dufite icyo tuvuga kuza ku isi kuko ibintu biba muri Israeli barashaka hariya ahantu urazi yuko navuga ko ari ubutakanyeranda kandi abantu bose b'abayisilamu uba abakristu n'ahantu abona ubutakanyeranda kandi ku bantu bemera mu mana n'ahantu ho kubaha cyane rwose urumva rero n'ikintu dukurikirana cyane rwose ntikibuze yuko tutitaho ibibazo byacu kuko natwe turafite ibigo hanze hari uwavuga abantu batotegwa hakurya mu baturanyi hari uwavuze ibyo muri Sudani yepfo Sudani navuga no muri Sahel n'ahandi hose ni ukuri ngo bane sinke mugabo bivuze ko tutafite icyo kuvuga kuko
murakoze dufise kandi Aster kana uratwumva
ndabumva neza
uri he kana
ndi muri Kongo Igoma
ufise ikibazo waza ikiyumviro ubishikirize
ni ikibazo ndetse n'ikiyumviro nahera ku kiyumviro no munsi ku ntambara iri kurabera muri Israeli no muri Gaza navuga yuko Amerika hajewe ndayagiriza yuko iri nyuma y'amakimbirane isi yuno munsi iri kuranyuraho ushobora kwibaza igihugu nka Amerika n'ubuhangange bwabyo n'ubunararibonye bwacu ko gishobora kuza kugutangaza yuko Israeli ifite ububasha bwo kwihora ego hamasira ko ikosa ariko amajambo Biden yatangaje ntiyarakwiye gutangaza n'umuntu umwubaho ahungiye hanyuma ndaca nibaza inguvu za Roni ifite inguvu muri Afrika ese araba hano muri Congo ibibera muri Congo bitandukanye n'ibibera muri Kene ibibera ngaho muri Hamas aho muri Gaza ariko hano hari abasirikare bavuga ngo abona ba MONUSCO ariko kuva numva Uburusiya bwatera Ukraine ntabwo Roni irahaguruka ivuga ati twarungitse ingabo uhagarara cyangwa gufasha igihugu kugira kigaruka mu mutekano ariko muri Afrika byabaye ikiringiro ry'abo bazungu mu buryo nakwe byatahura igisirimo hanyuma icyo nosaba nk'icyumviro cy'iwanjye Amerika kubera ko yabonye ko ikigwanisho cyayo ni dolari iryo dolari ryabo iyo hateye akavuyo riduza ibintu byose ibintu byose nk'uno munsi ahantu herereye nta esansi iri kuratangwa nta mazutu kubera iki icyitwaje n'intambara iri kurabera Israeli na Hamas ibintu byaduze byose mbega akabazo nkibaza kwishwa nyine ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo abanyafurika izi ngaruka ziriho ziraba mu ibyo bihugu by'uburengero n'uburasirazuba bw'abazungu ntitugireho ingaruka mu kwirwanaho mu by'ubutunzi na cyane cyane ko Afurika yose ikoresha idolari mu bintu iza gusuma hanze cyangwa mu bintu ikenera byose banishwe na Amerika ari idolari ryayo gusumba cy'umutumire cyaguyumvira ko kugira twe ntibidushyikire ingaruka hanyuma Amerika yo ndayifata nka fara wa kera murakoze ishumviro cyanjye nicyo
ndabashimiye mu mwishure rero mumba
abajije ikibazo cyiza cyane nk'abanyafurika twari dukwiye gutorera inyishu mugabo ngira ndamwishyuye mu majambo make cyane matoya kuko urabona iyo habaye ibibazo mu bihugu bya kure bikatugira ni ukubera yuko twebwe tutatutikwije mu buryo bwa ekonomi mu buryo bw'ubutunzi twari dukwiye kugira umwimbu w'ibintu byose dukeneye ntituzerinze kuko mbega muri Afurika hari ibitoro hari ibihugu byinshi bifise ibitoro byimbwe nta kibazo cy'ibitoro twashobora kugira kubera ko umurimo wa yenori ariho hari ibitoro byinshi biva kuko habaye ibibazo ibitoro bica bigora gushika hano bica biduza agaciro ariko ni kuki tutokwimbura ibitoro duvise muri Afurika tugira umwimbu mu buryo bwose Afurika irafunze cyane ku buryo ishobora kwikwiza mu buryo bwose nyimba rero tudashoboye gukora ngo twikwize mu buryo bwo kwimbura ibintu byose dukeneye intambara zizokorekera muri Ukraine na Burusiya naho muri Moyeno Israel Hamas izo tugira kwingaruka
yavuze ngo Amerika ngo uko abibona ngo iri nyuma ngo y'amakimbirane ariko arabakwize niko mubibona
ibyo ntibyo buraha kuko ugiye kuraba mbega Israel mu gushingwa yashyigikiwe nande yashyigikiwe n'Abongereza n'Abanyamerika kubera iki kubera bashaka ko Israel ikingira inyungu zabo mu bihugu bya Moyen-Orient yasize kunoza mu Kirundi
akarere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi
yo bakoze kuri Israel abanyamerika bacha ba intervena ubwo nyene inyungu z'abanyamerika zikogwa ko nicyo gituma ubona iyo ukoze kuri Israel abanyamerika ntibashobora kwihanganira kuko haba hari inyungu nyinshi mu buryo bw'ubutunzi bwa Amerika bishobora guhubwa abantu.
Murakoze. Teobar Hakizimana uri ku murongo uratwumva?
Ndabumva.
Uherereye he Hakizimana?
Mereye Nairobi muri Kenya.
Ikibazo cy'umviro ubishikirize?
Icyumviro nari mfite ni iki? Ikibazo dufite ni Afrika yacu itazwitunganyiriza ibibazo. Buriya ntambara iyo zibaye muri biriya bihugu, kenshi na kenshi bararwana bakagira inyungu, ariko twebwe usanga ahanini biza bitugeraho ingaruka. Ikibazo nari mfite nuko abategetsi ba Afrika bari bakwiye gushaka uburyo bishakamo ibisubizo, mu gihe ibibazo nka biriya ntambara zibaye muri biriya bihugu indutwireho ingaruka cyane. Ikindi kintu kiriho icyumviro nukubona buriya Amerika buriya uruhande ishobora guhagarara aho runaka rushobora guteza ibibazo cyangwa bigakemura ibibazo. Buriya nubwo iriya Hamas yari iteye muri Israeli ni ikosa n'ubugizi bwa nabi, ariko gukemura ikibazo ikindi kibazo ntabwo ari wo wari uhari, ari gushaka uburyo babikemura mu buryo bwa diplomasi bitarinze kugira ingaruka cyane ku buryo n'iyi migabane yacu ya Afurika n'ahandi henshi bitugeraho ibibazo. Cyumviro cyanjye rero cyari icyo.
Murakoze.
Murakoze.
Tubise kandi Asali, Asali uratwumva?
Jewe icyo nagomba gushikiriza ni kujyanye n'ibyo ibyo mwavuze byerekeye intambara. Nibijyanye byerekeye n'intambara, tukaba muri Afurika tuguma tubona ibiciro biguma byiyongera nk'ubaho duherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Asha iri litiro ya esanse cyangwa amazutu rigeze ku 5,000 uno munsi litiro rimwe. Ntituzike intambara yatumye ibiciro by'amazutu byiyongera kuko ingorane ziguma ziyongera buri munsi kuva intambara itangure. Nibyo twagomba gushyikiriza ibyumviro byacu.
Ndabashimiye. Ambasaderi Ngoga Gateretse wo kwishyura Hakizimana na Asali.
Ego babuze ibintu bikomakomeye kandi nibyo nk'icya mbere babuze bati mbega kubera iki Afurika ikimungunganya kugira ngo ibyo bihugu byose biguma biba ntibiduhitane. Nobabwira yuko nk'igihe intambara ya Ukraine yaba mu bumwe bwa Afurika baricaye baravuga bati hari ibihugu 11 byo muri Afurika bifite igitoro, ati none ni kuri ibyo bihugu 11 bitoja hamwe ngo bishobore gufasha ibindi bihugu bisigaye byo muri Afurika. Uratukumugana na Afurika dufise ibihugu bishika 55, hama akavuga bati ni gute tutoja hamwe ngo kugira ngo twikingire. Bacha basanga muri ibihugu 11 ibihugu biraproduza petrol mugabo iyo gutandaza barenda kwirunga hanze mu mahanga, urabibona. Bacha basanga ni nk'igihugu nka 11 nico bakibishoboye, umva bacha basanga yuko ari kibazo. Ikindi nacyo ni kwibyerekeye imfungurwa ikayishobora kugaburira isi yose, mugabo ngaho twibwo turasaba imfungurwa abandi bantu. Rero nibaza yuko ariko aragera, nibaza ko no mu gihe cya COVID nyine twabibonye abantu batwibuka mu banyuma, nibaza ko twari kwiyungunganya tukiyubaka nk'abanyafurika hanyuma tugatorera inyishu ku bibazo twe dufite twe n'abanyafurika. Imana yaduhaye byose nacyo itaduhaye mugabo tuguma turiko turisamburira ko iminsi yose dupfa ubutegetsi, dupfa bya moko, dupfa ibiki. Ibyo bintu twari dukwiye kubireka kugira ngo twiyungunganye tuje hamwe turabe yuko igihugu byose biza biraba tutabikemura. Iki kibazo nacyo turaho turavuga ati kiri biko yabera hariya muri Gaza na Israel n'ahandi, reka tubivuge mu by'ukuri ko bini harimo akarenganyo kadafite uko kwitwa. Mu mwanya hazariho umuntu ndahakwiye isi adafite uburenganzira bwo kwiyunga ngo yiyubake atore indongozi yishakiye hazokoma ari intambara. Uno munsi ashobora gusenya Hamas hazovuga izindi Hamas zishika 1,000. Uno munsi batabonye yuko ubuzima bw'umunyayisraeli n'ubuzima bw'umunyapalestiniya yuko bwingana hazovuka intambara. Ni nka twebwe muri Afurika twama twabonye iminsi yose twibaza yuko ubuzima bw'umuntu ari amazi aseseka bakayora ibyo bizima bitera uruhagarara. Rero harageze yuko kuri iyi si abantu batuje batekanye kandi babona kure bohaguruka kuvuga bati ibintu bikwiraba bigomba guhagarara. Kuko uno munsi umenga bahahambiye musaze kuri iyi si kuko bumva gusa abantu bavuga ibyo guturira ibyo konona mugabo warondera avuga igihugu akagasanga ni bake cyangwa baranuye cyangwa barumi. Ubwo rero nibaza ko hageze yuko abantu boja hamwe bakaraba ukuntu twiyubaka, kuko ni ukuri tugeze mu bihe bigoye. Mugabo iyo hari ibihe bigoye ishobora kujya mu kuzimu nk'uko dushobora kogorora. Murakoze.
Ego Asari yari yavuze ko aha tumbereye ngo ibiciro by'ibitoro ngo byiyongereye n'amazutu, uko iyo ntambara izomara igihe ikanashobora kubafisa makenga bashobora kuvuga kwishobora no gutandukira tondi turere mu buseruko bwo hagati bw'isi no hanze yaho nibintu abantu bwo kwitega ko ibyo biciro bizotegereza kuduga
cyane gose ni nacyo gituma nari natanguye ndiko ndavuga yuko iki kibazo cyo muri Israel no muri Gaza ntikiraba gusa abantu babahariye muri cyaka rero kicura batwese kuko iyi ntambara ikabandanya ndabitorera inyishu vuba nukuri bizotugora cyane gose amareta zenda kuduga ibiciro aduga ibiciro abantu bashagure abantu bashaguye baje mu mabarabara hala uruhagarara n'ibyo navuze ni bicuba kutubira kingaruka zikomakomeye kandi n'uko twaye tumerewe nabi impeme itabije suko bimeze ndakubwiye yuko no munsi niko ndakuvugisha hariho nk'ibihugu nka 10 byaraye bidugije ibiciro by'ibitoro umva singwane mu muri Congo ni Burundi byarabaye ngira ngo no mu Rwanda naho nyene Nigeria gato no vuga ibihugu nka 10 n'ibindi birenga bose badugije ibiciro
murakoze mugihe harayo makenga kubitegereza ibintu ko iyo ntambara ishobora gukwiragira mu karere ko muse ko bwo hagati bw'isi nka Iran umushikiranganje je jumigenderanire ku munsi w'Imana yavuze ko Iran ngo itazoguma ireza amaboko mu mugihe Israel ibandanya gukora ibitero muri Gaza ngo ko ibintu izavyo byose bishobora gushika umwanya wari wose ayo makenga Lumumba hamwe byoshika ntawo byifuza ntanwe byifuza kwiyongwana kwiragira ko ikwiragira hose niko izongaruka mwari ko mavuga zitera zikomera kurushiriza kubganyu nikira cokogwa ntikwiragira
position ya Iran ndayumva kuko bariko baranavuga ndetse yuko Hezbollah ishobora kuguruza iyindi ntambara mu raruko bwa Israel kukurazi ko Hezbollah ikorera muri Liban kandi bashigikiwe na leta ya Iran. Iran irabishaka, irashaka iyo ntambara ko irashaka intervena. Mugabo nshaka kwibuza ikintu kimwe jewe uko ndabibona. Mwibuke ko Iran ifitaniye cooperation na Barusiya. Mugabo kandi ugiye kuraba abanyisiraeli benshi bavuga nka 90% baje baturuka mu Burusiya. Mbega Putin arashobora gufasha Iran gutera Israel? Icyo ni kibazo abantu benshi bari kubaribaza. Bibaza yuko kubera abantu benshi baba Yahudi baje baba mu Burusiya ko ibyo Putin adashobora kubikora kandi Iran ntishobora gutera Israel kukwinjira mu ntambara na Israel itari kumwe n'abarusiya cyangwa abashinwa kuko abanyamerika bo burazi ko bamaze kukwerekana aho bahagaze bari kumwe na Israel. Rero sinibaza ko muri kino gihe Iran ishobora gushyigikira Hezbollah bagatera Israel kubera iyo mvo. Nibyashika naho bishobotse ko Iran ifasha Hezbollah gutera ntuzenya Israel cyangwa igatera Israel yonyine. Bazoba bari kumwe n'Uburusiya, bazoba bari kumwe n'abashinwa. Murumva rero izo cibi intambara iteye ubwoba izo kwinjiramo ibihugu byinshi. Uko niko jewe ndiko ndabibona, ariko si niko ndabona ubu Iran izo kwinjira. Nibaza ko hazoba mu nzira za diplomasi bazoraba ukuntu bakarimo ibyo bintu. Nibaza ko ataragira ko iyo ntambara iza. Naho twebwe mu buryo bwa Bibiliya twiteze intambara yitwa Armageddon. Nibyo bavuga ko ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi. Murakoze.
Tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Idrissa Bakungura, twumva.
Ndamumva neza.
Duhamagarire, mwiriwe.
Nerere hano Kigali mu Rwanda. Nje gushimira umuvandimwe watumiye. Ndabibarize utubazo dukeya nyine. Ni ukuvuga ngo urabona ko Israel ejo yarashe mu Misiri ho gisasu cyarayobye, ihongera irasa no muri Libani gisasu nanone. Ndibaza ngo n'umuryango wa Afurika, urabona ko dufite ibihugu byinshi muri Afurika by'Abarabu nyine, nta kuntu nyine mwakwegera nyine ibyo bihugu byombi nyine mukareba ukuntu mwabifasha umutekano ukagaruka. Nongera nkibaza kuri Irani bararamuka bagwanye na Israheli. Ndahita mbona ko aramatiyo menshi azana isansi na mazuti hirya no hino. Ntibashobora kugufunga aramatiyo isansi zikabura hirya no hino ku isi, ndetse bikatugiraho n'ingaruka muri Afurika. Ko nari ikibazo nari ifite imbere.
Murakoze.
Yego, murakoze.
Tuse na Shirakera Alfred, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Uri he?
Ndi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cy'imviro?
Ikibazo biravugwa yuko iyi ntambara ishobora kuzakwira isi yose, ndetse ikaba yaba n'intambara ya gatatu y'isi yose. Ese mubona bishoboka yuko ibyo bishobora kubaho byanyura mu zihe nzira kugira ngo bigende bityo? Murakoze.
Murakoze. Umwishyura ambasaderi Fred.
Murakoze cyane rwose. Benshi bavuze twari twabigarutse ko nibaza yuko natwe muri Afurika ngo umuryango wo muri Afurika warabuze aho uhagaze. Nisanzwe iki kibazo cya Palestine muri Afurika kihari kuva ubumwe bwa Afurika bugiyeho. Banashaka n'igihe cyose abakuru b'ibihugu bahuriye ngaha muri Afurika, bahuriye i Addis Abeba, baratumira umukuru wa Palestine Mahmoud Abbas Admiral Abu Mazen akaza akanashikiza n'ijambo ati kubera iki, kuko mu bihugu byinshi bya Afurika babona umenga ikibazo cya Palestine ni ikibazo cyo kwibohora, nicyo kwibohora kandi gisa n'ibibazo byo kwibohora Abanyafurika benshi baciyemo. Rero bamwe babishyigikira, mugabo ibihugu bindi byinshi muri Afurika nabyo bifite n'imigendere na Israel. Rero iyo hari amaleta muri Israel ari amaleta navuga yuko atari leta z'intagondwa, kenshi barashika bakumvikana bakagira intambwe bagezeko. Mugabo imwane twagize ubuhunye ni uko uno munsi muri leta ya Israel hariho abantu navuga ko afite ibyiyumviro by'abayisilamu, ibibazo yuko aribo bonyine bagomba kubaho ku isi, bagomba kubaho muri Israel, hantu ugasanga n'ibintu biduteye ingorane nyinshi n'abanyamerika biranabagora cyane rwose kubabwisha ku byerekeye Iran. Nanjye nibaza ko mubuze n'abandi nibaza yuko burya intambara abantu bose barayivuga, mugabo nabo bayiteguye gute? Umunsi bakwitanye ntawe umenya ibivamo, mubona n'aho barikwategura ngo bazogenda gukwinjira ngo bizagaza n'ibintu byose, ntawe uzi ikizovamo, ntawe uzi ko batazopfisha abantu benshi, ntawe ubizi. Rero ikize ni ukurondera amahoro, kandi nagira mbereze ngaha kuri kinagira mbuge nagira mbuge yuko ubuzima bw'umuntu wese ikiremwa cy'Imana, uba umwirabure w'umuzungu w'umukatolika w'umuyisilamu uba ubwoko ntumba byeri byose, ubuzima bw'umuntu ni ikintu gihambaye cyane gutse kandi ikintu cyo gusomera. Jye kimbabaza gusubiza isaha sintahura ukuntu umuntu ashobora kubabazwa n'uko hapfuye Abanyayisiraeli hanyuma ariko ntababazwe yuko hapfuye n'Abanyapalestina. Umuntu ari muzima mu bisanzwe yobazwa n'uko hapfuye Abanyayisiraeli akabazwa n'Abanyapalestina, kuko izo nzira karengane zaguye mu bintu batashatse. Rero kubona yuko gushika n'isaha uragenda nko ku mbuga nkoranyambaga abantu baratukana bagaharira ati mwese agashigikirwa agashigikira ubundi, mugabo abantu ariko arapfa ni abana n'ibibondo, urabibona? Rero biragoye imwe nawe kumva ingene abantu bamaze iminsi basigaye biyumvira, mugabo navuga yuko kudasonera ubuzima bw'umuntu nibyo biri intandaro y'intambara kurusha ibi byose.
Ivyo nashaka mbaze Ildefonse Lumumba, igihe hose habaye ingwano zose zabaye ku isi abahasize ubuzima wasangara abasivili ataco bazira, bikaba no muri Afurika niko bimeze, ko na Afurika iri muri ivyo bice vyo ku isi aho hari amatata atandukanye vyibonekeje ko abasivili aribo bahasiga ubuzima kurushiriza. Muri iki gihe abantu kaba ariko arasinzikara muri Israel na Gaza, nikihe mubona cokorwa? Israel kavuga ko izokora ibishoboka byose mu gihe iri kitera amabombe muri Gaza ikirinda kwica abasivili, naho ivuga ko mu ngwano zose hari ababigwamwo. Niki mubona cokorwa kugira ngo izo mpande ziko zitana mu mitwe Israel na Hamas bagerageze kubahiriza ayo mategeko mpuzamakungu bareke gusinzikaza birengeje abanyagihugu?
Ikintu cyo kogwa ni kimwe gusa, iyo abantu batazi ko inosi hari uwayiremye kandi hari amategeko yashinze ngo bayubahirize, ibyo bintu bizogorana kuko jewe nk'umuntu yemera Bibiliya hariho amategeko Imana yatanze ajyanye n'intambara. Kirazira kurasa umuntu ariko araguhunga, kirazira kwica umuntu wafashe, hari amategeko y'intambara abantu bategereje kubahiriza. Nkanatswe rero kwica umugore n'umwana n'umusivile, abantu bari barekuriwe kwicana kurasana bari abasirikare ingabo. Kirazira kwica umuntu uzenya umusivile n'umusirikare muri kumuragwana wamaze kumufata, kirazira kumwica, kirazira no kumwica kumurasa igihe ariko araguhunga. Hariho amategeko rero Imana yashyizeho dukwiye kugaruka ko tukayubahiriza, iyo tuyubahirije aradukingira kandi agakingira n'abantu. Rero icokorwa mbona kimwe, abantu biragaragara ko cyane cyane iyo abantu baraba inyungu zabo ataraba inyungu z'abandi, ibyo bizogorana. Sindaguhenda, sindiko ndabibona igihe abantu batugaruka ku ijambo ry'Imana ngo bubahe Imana, bubahe n'ubuzima bw'abantu nk'uko Imana ibiduteye, kandi nk'uko ambasaderi yabivuze, ibyo bintu bizogorana.
Ku mirongo ya telefone dufite Nsabimana Alphonse Gikuce, uratwumva? Uratwumva Nsabimana?
Ndabumva cyane.
Uduhamagaye uri he Nsabimana?
Umerewe Uganda mu karere ka Gatsinziro.
Ufite ikibazo bazabatumire cyumvira ishikirize ubishikirize. Ambassador Fred wo kwishura ikibazo cyashikirijwe
oya cyane gutahubwo nagenda mushikire gute kuko mu byukuri n'iyo bivugisha byose nta ntambara n'imwe muri kibazo byose biherera mu bigani twama twivuga imitsi yose mugabo tuzi gituma batatavyumva ibyo byiza n'izi ntambara zikuzira no muri Afrika zose zohera mu bigani rero abantu cyo gukora nuko boreka kudukesha umwanya no kwicuruzima no kwica abantu bakicyarana kuko intambara zose zigera mu bigani n'ubu rero ni intambara y'inyine zera mu biganiro kandi nibaza yuko ahubwo n'igitwa tugeze aho tugeze no munsi nuko abari batanga ibiganiro birabiye hijya bagira nko kumenga ibibazo byakemutse kumbe ibibazo ntibyakemutse
mwavuze kugenera matata amaze igihe kirekire hagati y'Abanyapalestina na Israel kandi aguma bandanya aguma ahitana n'abantu benshi ku bwanyu Lumumba ni ihe nyishu mushobora kubona inyishu yorama yotogwa kugira ngo ibyo bibazo bihagarare hagati y'izo mpande zibiri
jewe nk'umuntu akurikirana ibintu by'ubuhanuzi kandi akemera ubuhanuzi Imana yatanze kuri Israel no ku isi muri rusange yaravuze ngo mu bihe bya nyuma hazoba intambara hazoba de catastrophe naturelle hazoba ibintu bibi ibyo bizoba ari ibimenyetso byegereje umuzo wa Yesu Kristo ikindi Yesu Kristo azogaruka igihe urusengero rwa Salomoni rwakambuwe rutaruba aho kwari rudi niho hari moske abapalestiniye bubatse rero hariho rero kronoloji cyane ibihe Imana yagenye none ko Imana yavuze ko azo ari intambara zo zihagarika iyo niyo position yanje nk'umukristu yemera ikijambo cy'Imana rivuga cy'Imana yavuze intambara ya Palestine na Israel cyane abarabu na Israel simbona ko zizohagarara zizohagarara igihe Yesu Kristo azogaruka no kwisi kuganza imyaka igihumbi. Murakoze
kuba impande ziko zitana mu mitwe mu karere ko museko bwa hagati y'isi hagati ya Israel n'umugwi Hamas kuba amakuru atangwa kubiriko biraba muri iki gihe atandukanye kuri izo mpande zitana mu mitwe kaba bitoroshe kuronka amakuru yigenga si kibazo gikomeye na cyane cyane ubu amakuru akwiragira n'urukuru n'ibihuha ku mbuga nkurukana bumwe
ni kibazo gikomeye kandi yanumvikana kwera yuko nkuko mubizi buge intambara igwana ku rubuga mugabo unye muri imyaka isigaye igwana n'ahandi mu kwiya propaganda mwese agashaka kugurisha iziwe ni kibazo kandi nibaza yuko mu mwanya azoba ariho izi mbuga ngurukanya bumenyi bizokwamaho ahubwo igihambaye nuko abantu bomenya aho bajya gukura amakuru y'ukuri yari umuje ntakiraba kuko birabye bavuga uti ibintu ni propagande kandi rero twese turazi yuko ibihugu bikomakomeye bishigikiye Israel birafite ukuntu bikontrola ibinyamakuru hakaba n'ibindi bishigikiye Abanyapalestina nabo nyine bigashaka gukontrola ibinyamakuru bimwe bimwe urumva ni ikintu kigoye kandi muri intambara gusa ni mu ntambara zose kuba waziye mbuga ngurukanya bumenyi cyangwa nkoranyambaga uko babyita bisigaye bigoye cyane gose kumenya ukuri n'ukutari ukuri mu bihe by'intambara kuko umuntu wese arabesha akabwira ishakiye.
Murakoze Arma, uratwumva?
Ndabumva ijana ku ijana.
Uduteka muri he Arma?
Ndi Nairobi.
Ufite ikibazo bazakiyumvira ubibaze?
Ego ntema kwa kubaza ikibazo kimwe habuziki kugira iyo ntambara hagati ya Hamas na Israeli hagarare kandi uriko araba iriko yonona ibintu byinshi iriko yonona inyubako iriko yica abana batoyi uriko araba hariho abana batoyi bo muri Palestine Gaza bariko barapfa hariho abanyamakuru barenga 15 bamaze gupfira muri iyo ntambara uriko araba hamaze kononekara ibintu byinshi abamaze gupfa ntawo baharura Israeli yabuze 1,800 Palestine imaze kurahaba 4,000 nimba ntihenze none ntibongerageza uburyo Amerika ko mbona yashyizemo ingufu yose kugira hashobore kuba ibiganiro na kuna Amerika yofata igashira mu minwe cyane cyane ibiganiro reka kuguma itanga ibigwano cyereza Israel bagashira imbere cyane cyane ibiganiro kugira amahoro atangure kuboneka kuko nta kiza cy'intambara na kimwe kembonda Israel n'ibitutsi ngufu kurusha Hamas ariko bogerageje ibyo bose bashaka impunzi z'abanyagihugu kugira umutekano usubire ugaruke hama bakoze ibyo baraho muri Hamas bakurikiranwe n'ubutungane. Murakoze cyane.
Ndabashimiye murakoze yari Alma.
Ndabashimiye cyane.
Murakoze. Samuel watumva?
Ko ndabumva.
Mufite ikibazo cy'icyumviro mu bishikize n'ingoga?
Ikibazo nibaza. Nibaza impamvu uriya mutwe amazi wafashe umwanzuro wo gutera Israel kuri iri atariki. Nono nibaza ikindi kibazo kimwe. Nibaza impamvu nanone niba nta wundi muntu cyangwa se urundi ruhande rw'igihugu runaka rufitemo inyungu cyangwa se rufitemo uruhare rwaba rwarabigizemo kugira ngo Hamas ishobore gushotora Israel cyangwa se inabitegure noneho ku rundi ruhande Israel nayo ikabifite abayiri inyuma batumye bayibwira batigenda kubita umwanzi kandi kubita utababarira n'ingufu zose nk'aho bakababwiye bati ibintu ntabwo ari byo murebe ukundi kintu mwabwenza hanyuma mubashe gukemura ikibazo. Ntekereza ko ukurikije ukuntu ibintu byatangiye n'aho bigeze ubu ngubu kagarubiro kuko ibirwanisho barimo barabyegeranya intwaro ziremereye barimo barazikoresha kandi bigasanga biragira ikibazo mu basivile cyane cyane kuko imibare iri kugenda yigaragaza. Njyewe nibazaga nimba hari igisubizo cyaboneka ibyo ngibyo byo gutana mu mitwe bakabishyira.
Murakoze.
Yego.
Mwishure muri make Lumumba.
Ikibazo gihari ariko kiratuma ya kibazo kidakorerwa inyishu cy'intambara hagati ya Hamas na Israel. Ikibazo abanyisiraeli bavuga ngo hari ubutaka Imana yaduhaye dutegerezwa gutwara bwose. Hamas nayo n'abapalestiniya bakavuga ngo mwaje kudutera ku butaka bwacu. Bamwe bose rero abanyisiraeli ni bakavuga ati dutegerezwa kugira ingugu zose bari abantu tukabomora. Hamas nayo ikavuga ati ikibazo rero kiri ngaho. Erega abantu yaba bari bafite umutima wo gusangira ibyo bafite isiragutse. Hari ahantu buhabana mu mahoro bakaba mu mahoro bagatangira ibihari ariko umwe wese agomba kwigungira ko igihe rero wakiri abatware abategetsi abarongozi b'abandi babona ko ibintu byose bitegezwa kuri byabo ikibazo kizoba kihari. Rero jyewe sindiko ndabona navuze nti sindiko ndabona urabye abatware b'abapalestiniya n'abatware b'isirayeli n'ababashyigikiye ndabona n'ibyo bintu ko birashobora kuzoronka agahengo gakeya ariko intambara zirahari. Urakoze.
Ndabashimiye. Imbere ko turangiza na Ngoma Mbazi ambasaderi Fred Ngoga gateretse ku bijyanye n'ibihugu byo muri Afrika mwavuze ko ibiba muri kajya karere bigira ingaruka hose na Afrika. Mwavuze ko Afrika itari na kure ya kajya karere ku museko bwo hagati bw'isi. Hari ibihugu byo muri Afrika nka Afrika y'Epfo yashikirije icyumviro cyo guhuza impande zitana mu mitwe yamara ibihugu nka Israel na Amerika byiyumvira ko Afrika y'Epfo ihengamye ku Banyapalestina no mu gihe Hamas ariko Afrika y'Epfo iravuga ko idashigikiye ibyo Hamas ikora mu gashigikiye Abanyapalestina n'ibyifuzo byabo byo kwishyira no kwiza. Ubumwe bwa Afrika buhagaze he kuri icyo kibazo? Icyo cyumviro cya Afrika y'Epfo ni cyumviro cyo gushigikira muri make.
Murakoze cyane rwose. Nari natangiye kubabwira yuko ishyamba ry'ubumwe bwa Afrika ikibazo ari ikibazo gikurikirana kuva kera. Bivuye yuko ibibazo by'Abanyapalestina Abanyafurika benshi babona nk'uko umenya n'ibibazo byabo. Twe rero twarashikirije amajambo kubyerekeye iyi ntambara y'ikiraba tuvuga yuko inyishu kuri iki kibazo ari amaleta ibihugu bibiri bibana hafi na hafi kandi bikabana mu mahoro. Ibyo onye twarabishikirije tuzabudubana tubishikiriza. Hariho abandi babibona ukundi muri Afurika urabona na kurusha ibihugu 55 bihuza bose mugabo muri rusange naza ko duhujije. Ikindi kintu nagomba kuvuga kandi ngira ngo nicyo ncumereza ko nagomba kwanza guhoza abanyeshuri babuze babo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 burya bwicanyi bwabaye n'ubwicanyi bubabaza uwo ari we wese kandi bibaza yuko abantu botahura yuko Hamas Abanyapalestina Hamas ni umugwi umwe mu migwi myinshi ihari kandi yakoze ibara. Rero ntushobora kuvugira Abanyapalestina ibibondo biko biricwa n'amagombe utabanje kwemera yuko n'Abanyayisiraeli babuze bapfishije. Mugabo tubashe tukomeza tuti ingufu ziko zirakoreshwa uburyo bikora kweshwa bugara amazi bagufungurwa ibyo nurundi gwego kandi n'ibintu twese ari kwiye gutera ibyazo kuko niho nyabwoko babyina batabyene ariko bisa hamba rero twebwe tubaha ku cyapa nyine mu mwanya ubuzima bwa kimwe muntu budasomewe ariho hose hazokwamara amatati.
Murakoze cyane, ndabashimiye. Nshimire abatumire Ambassador Fred Ngoga Kateretse, muhanuzi wa Komisiyo y'Urwego rw'Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika rujejwe amahoro n'umutekano, ari Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia, na Lumumba Ildefonse umumenyeshabutumwa kongera akaba akurikiranira hafi ivyerekeye politiki ari Bujumbura mu Burundi. Abatumire rero ndabashimiye, nshimire namwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika n'ikiganiro muri sanga bashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro. Namwe mwese mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Ndabifurije ibihe vyiza mu kurindira ibiganiro vyacu biri imbere. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza.
Radio Ijwi Afrika yo yabaye isubizo cyacu.
Ya ini kemerizi shabaruni babo James Jabrice Jabrice ndakugira cyane
Nonyi Records.
Making more money, ibyo kurukundo rutakibaho namahomvu namahomvu ngone gache gache agasigaye ngone gache gache okay mse energy keeps chasing nyugombo nurukundo na energy zarko ziva kumana kuko ngumuntu ngisimba nabibasha reka da. Thank you.
na uri na sona so wanyu oranzo kujani wachu uri na sona so wanyu oranzo kujani wachu ora semwiza wanje ora Senchutianje Ora nima yumugamba Ikima nibatere Ora kanyana kiburundi Kikina bagachura Ora kanyana kiburundi Kikina bagachura Ora semwiza wanje Ora sentuti yanje Waje imani chanye Ziviganza Niwanyi Rije kuzuba Waje Ukwezi kwaka Niwanyi Rije kuzuba Waje Ukwezi kwaka Ora Semwiza wanje Ora Senchuti yanje Ori orere ma ma ora mwiza wanje
Light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scene with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing. It's the African beauty, yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other can take your place.
gonna take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go tingling, darling. Yeah, you are my African queen. The girl of my dreams. And you remind me of a thing. Yeah. And that is the African beauty. And I know, oh yes, I know, you are my African queen. And I know, see, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul.